Zamba.
Zambi la Samirana.
Niriwe nshuti bagenzi ba radio Inzamba gateka kawe turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 28 ntwarante 2023 turabahaye ikaze mu makuru twabateguriye nayo aza kuba agizwe n'izigingo nkuru zikurikira. Kwani urubanza rwa muganga Christophe Sahabo sentare nkuru yamuha irusivya ntibikwirikije amategeko. Abakurikiranira ugo rubanza hafi babona ko nyabuna ari uko batinya ko atavyagirije bafise byo kumwagiriza imbere y'intahe. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD barakwiye kuvavanura n'ingeso yo kwitiranya amabanga bafise mu mugambwe nayo bafise y'igihugu. Muza kumva muri ano makuru Frederic bamvuga inyumvira inyuma yaho mu Kayanza abanyagihugu bidoze ko bariko baratozwa amafaranga yo kugura inka yo guha umukuru umugambwe muri iyo ntara. Banki y'igihugu Berbe irasabwa korohereza abakozi ba leta mu kuronka ingurane kuko ubu batakirenza ibice 60% by'umushahara basanzwe bahembwa bakabona ko baca banoswa ideni atamugambi ishobora kurangura. Musangwe ikaze mukanya nido.
Inzamba
dasiye kwa hamwiriwe ano makuru tuyahere mu gisata c'ubutungane. Umunyororo w'imyaka 25 ukuriha ihadabu ry'amafaranga 200,000 n'ukwakwa uburenganzira bwo gusubira gukora akazi ka leta ku butaka bw'u Burundi nico gihano parke ikukira sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi yasabiye kuri uwa kabiri umwigisha Ezekiel Minani aheruka gufatwa ariko ashurashuza umwigeme yigisha. Urubanza rwaciye ruja mu mwiherero rugashobora kuzosomwa kuri uwa gatatu Hidonido na Alama Barenga.
Ugiye Minani Ezekiel yashengezwa n'umushikiranzamanza kizigenza wa Repubulika imbere ya sentare mu rubanza rw'ikibiriraho yamwagirije icaha cyo gushurashuza umwana w'umwigeme yigisha. Aba sentare guhanishwa uwo mwigisha umunyoro w'imyaka 25 n'ukwakwa uburenganzira bwo gusubira gukora akazi kariko kose ku butaka bw'u Burundi. Yisigura imbere ya sentare umwigisha Ezekiel Minani yaburanyemeye icaha yagirizwa akavuga ko ariko we n'uwo mwigeme bari babyumvikanye aca asaba sentare kumugira ikigongwe mu kumupfunga amezi abiri gusa. Sentare yaburishe urubanza mu mwiherero rugashobora kudosomwa kuri wa gatatu mukamenya ko Minani Ezekiel yafashwe ku munsi wa kabiri w'indwi iheze ari kumwe mu cumba n'umwigeme yigisha mu ishure ku ishure rya Lycée Urbain riri mu gisagara ca Ngozi bakaba bafatiwe mu nzu imwe mu zakiri ingenzi mu gisagara ca Ngozi.
Arakoze Alain Majesté Barenga. Turabandanya n'ico gisata c'ubutungane. Kuri wa kabiri hari hategekanijwe sentare y'icese mu rubanza rwa muganga Christophe Sahabo amaze umwaka afunzwe ataraburana hafungiwe mu ibohero ryo mu Ruyigi. Ubwo rubanza rwari rutegekanijwe ntigwabaye kuko sentare nkuru ya Muha yasubije idosiye muri parke. Kubwo umushingwamanza Gustave Niyonzima akurikiranira hafi ubwo rubanza amenyesha ko iyo ngingo yo gusivya ubwo rubanza itisunze amategeko. Nimumwumvirize.
Ugo rubanza rero rwari rutegekanijwe mu byo bita itinerance no kuvuga ko sentare nkuru ya Muha yiyunguruza ikaja mu ibohero rya Ruyigi kaburanishirizaho ugo rubanza. Rero ugo rubanza ntirwabaye kubera ejo ku munota wa nyuma Conseil d'administration yakira hospital yaranditse isaba yuko yandikira sentare isaba yuko boyifasha ikaba parti civile no kuvuga ikaja mu mugwi w'abasaba indishi mu manza z'ivyaha. Ivyo navyo rero sentare yaravyemeye kandi iho nyanza amategeko. Mu bisanzwe iyo sentare yamaze gufata dosiye ikayikora parike yarayihaye vyose ivyo yatohoje ikavyugurura ico ikagira n'ico bita avis d'ouverture et note de fait d'instruction no kuvuga yuko idosi dasubira inyuma muri parke hatabanje kuba ingingo nyene iyo sentare ifata ico twita decision judiciaire naho nyene ibisabwe na parke iti twe turakeneye kugira ayandi matohoza complément d'enquête rero nimufata ingingo mu bitwemerere. No kuvuga rero ko sentare yabirenze ko kuko isentare nta ntiyigeze ibisabwa niyo parke ngwifata ingingo ngwiyerekane decision judiciaire ni naho rero gucishima yuko iyo tariki yo kuburanishirizaho yosubizwe inyuma parke ikagira ngo ayo complement d'enquête nayo sayandi nuko iyo conseil d'administration yakira ivuga ko ifite ivyemezo bindi byo kuvuga biti naka yakoze ibinibi nibi cyo twitareza izerema asharje ikinatangaje nuko hari haciye umwaka wose izo elema do charge zivuye he ko batazitanze kare muri uwo mwaka barindiriye kubera iki ibyo ni ibintu bitwereka rero ko ari ico bita gucréer les manœuvres dilatoires mu mategeko no kuvuga kutebya urubanza ntirutera imbere mu ntumbero yuko badafise ivyemezo nta preuve tangible bafise batinya kumaramara ati mbega twamufungiye ubusa.
Umushingwa manza Gustave Niyonzima arongera akamenyesha ko umugwi uburanya muganga Christophe Sahabo wamaramaye kuko atavyemezo bifashe byo kumwagiriza narijya inshuti n'abagenzi biyo bari biteguye kuza kumuviriza harimo abaserukira ibihugu byabo mu Burundi amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu n'abandi nimusubire kumwumviriza.
Kindi nuko bari bamaze kumva yuko abaserukira ibihugu byabo mu Burundi byinshi n'abayeka n'abantu bakora mu mashirahamwe ajejwe by'agateka kazi na muntu abamenyesha makuru bose bari bafashe guherejo ingingo yuko bazogenda bose mu rugi kumviriza urwo rubanza nta numwe atogumviriza bumvi birimwo rero ngira bavuga bati kumbure nta ibyabona tufise nta byemezo bifashe dufise reka rero duhitemwo gutebya urubanza ico twita le manœuvre dilatoire rero n'ibintu bigayitse n'ibintu bihonyanga amategeko uravye ukuntu amaze umwaka atunzwe n'ibintu canga bihonyanga ingingo nyinshi ijana na 155 mu gace ka kane ingingo y'ijana na 156 y'amajana 214 n'amajana 217 y'igitabo ca code de procédure pénale rero n'ibintu bitwereka yuko ubutungane ataburiho mu Burundi muri iyo dossier atabutungane buriko burakora n'umuntu apfunguye ubusa n'umuntu ndovuga nguko babivuga atapfunzwe vagabond ata titre inimwe mutunzi iri valide. Ikindi naco nuko abo bose bari muri iyo conseil d'administration autoprogramme naho mbere yari tegerezwa ko bari conseil d'administration nyayo ntibashobora kuja mu byo gusaba kuba parti civile ngo basaba indishi mu manza z'ivyaha nk'izo batahawe uruhusha na assemblée générale l'organe souverain et suprême niyo yategerezwa kubaha uruhusha rwo kwitwara pour rester en justice. Ifite rero ntivyakozwe n'ibintu byinshi bitwereka ko harimo utunenge muri ugo rubanza.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Radio Inzamba gateka kawe tubandanirize mu gisata c'intwaro ibereye indongozi zo mu gihugu zituruka mu mugambwe CNDD-FDD zikwiye guhagarika kwitiranya amabanga y'umugambwe ziturukamwo hamwe na y'igihugu zikareka gutoza amahera mu banyagihugu atazwi na hamwe. Ako nakamu na Federico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akabivuga inyuma y'imyidogo iri mu banyagihugu mu ntara ya Kayanza kubera bariko baratozwa amahera ku nguvu yo kugura inka yo kugabira umukuru w'umugambwe ambwe CNDD-FDD muri yo ntara bamvuga inyumvira asaba abarongoye igihugu guhagarika iyo ngeso iteye isoni yo gusaba abanyagihugu intererano kandi bazi ko aribo bateye ubukene abo barongoye. Umviriza
ubwa mbere ho umukuru w'umugambwe ese umukuru w'intara n'umukuru w'umugambwe wa CNDD-FDD muri Kayanza narusha afise ku bandi bantu atarabanywanyi biwe icyo ni cya mbere. Icya kabiri nuko umukuru w'umugambwe yagendera mu ntara ntibashobora gutoza amahera mwe nuko baratoza abanywanyi babo ntibatoza abanyagihugu bose. Iyo ngendo yo gufata abantu bose kumenga bari mu ruhongore rumwe rw'umugambwe wa CNDD-FDD niyo igiye kwica CNDD-FDD kuko no kutamenya aho umugambwe ugarukira n'aho igihugu igarukira byose barapoperanya ukamenga umugambwe n'icyo gihugu nk'uko umukuru wabo yabivuze mugaba bivuga yihenda. Umugambwe si igihugu nasiguye ko umugambwe ni ishyirahamwe ry'abantu riza rikakura rigapfa ariko igihugu ntigigera gitsa kizogumaho nacyo gituma udashobora gufata ikintu kinene ngo gishire mu kintu gito ngo kijemwo nabigereranije no kudashobora gufata inkono ngo yishiremo mukuza umukuzi cyusaba ariko gushika ubu ntibavyumva iyo ngendo nibayireke ntibashobora no kuguma basaba ibintu ngo abanyagihugu intererano bazi n'ubukene bateye abanyagihugu bungana
tukirimo ico gisatanye ne cintwari bereye imyidogo n'imyinshi mu bakozi ba leta y'u Burundi bavuga ko ingingo iheruka gufatwa na banki nkuru y'igihugu BRB ibabuza gusubira kwa kideni rirenga ibice 63% ry'agashahara kabo hamwe no kutarenza iryo deni nyene ku myaka 5 iyo ngingo ikaba yatanguye gushyirwa mu ngiro kuva ku itariki ya mbere ya kuno kwezi kwa gatatu abo bakozi babona ko bizobagora kwiteza imbere mu gihe bahora bikora ku tudeni baka muri banki mu dukorwa twabo two kwiyungunganya inkuru ya Pierre Gahungu
abo bakozi ba leta biyamiriza ingingo yafashwe n'ibanki nkuru y'igihugu BRB ibabuza gusubira kwa kideni rirenga ibice 63% by'agashahara kabo hamwe no kutarenza iryo deni nyene ku myaka 5 bavuga ko iyo ngingo yashizwe mu ngiro kuva ku igenekerezo rya mbere kuno kwezi kwa Ntwarante yafashwe igihutihuti ikanabafatira amaboko imugongo babona ko bitazoborohera gutunga imiryango yabo no kugira icyo bimarira kuko atamugambi bazigera bagira ko nakazi kagiye gukorwa nabi nabi kubera amikoro make canke kagahebwa
iyi ngingo nibaza ko BRB yayifashe batabanje kuyumvira ingaruka ishobora gushira ku bakozi ba leta cya mbere hoho nuko bayifashe giturumbuka hama hari abakozi abantu bari batunzwe n'utudeni bagenda barafata utudeni kubera iki kugira ngo bashobore kubeshaho imiryango kubera ubuzima buzimbye ibyo rero bizotuma abakozi ba leta benshi bajya mu bukene butagira izina babure ingene batunga imiryango babure n'ingene bakore imigambi yo kwiteza imbere hama biheze bituma mbere n'abantu uzobona byanze habeho no guheba ubuzi kubera bazobona nta kintu gushumariye
basaba leta guhagarika iyo ngingo yafashwe n'ibanki BRB kuko nihaba hari amabanki yahombye ntibyavuye ku madeni y'abakozi ba leta kuko amadeni afatirwa mu migwi abatishuye nabo bakishurirwa
twese dusaba nuko bo kwiyumvira kuri iyo ngingo bafashe bakareka kuko nimba hari amabanki amaze guhomba sisirandetema y'abakozi ba leta nibaza ko kenshi biba bivuye ahandi nta mabanki ahama kredi abakozi ba leta hanyuma ngo ntibayiri kuko kenshi urabona ko batanga n'amakredi yangu iyo hagize ugenda basigaye basigara barari
amakuru radiyo inzamba agateka kawe yaronse atanzwe n'abegereye uburongozi bwa BRB yemeza ko abakozi canke ababaserukira batagishijwe inama ariko rero akavuga ko bitoroshe ko abantu boze baragishwe inama ku ngingo zose zifatwa ngo kuko zifatwa n'inzego bishiriyeho
arakoze cya Gahungu imbere yo gusozera no makuru abarundi bategerezwa kumenya birushirije ibikorwa birangurirwa mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko byashikirijwe na Joseph Ntakarutimana arongoye kino gihe iyo nama nshingamateka ni mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere i Bujumbura mu gihe abashingamateka bagize uwo muryango bagiye kumara indwi zibiri bakorera mu Burundi ngo birababaje kubona abarundi atari bake batazi bikwiye iyo shirahamwe nibyo rijejwe kurikira Joseph Ntakarutimana
twaje hano kugendera Burundi nkuko twamakigira mu bindi bihugu ibikorwa byacu dushobora kubikorera hariya aho twicaye Arusha canke tukabikorera mu bihugu bigize iryo shirahamwe twaheruka ngaha mu Burundi mu 2016 ubu rero tuje kugira ngo dukore ibikorwa byacu hano n'abarundi babonereho yuko ishirahamwe ryabo ribazi ribakunda ko nabo hageze yuko bagenderwa icyo twabonye rero nuko rino shirahamwe ryacu abatari bake batarizi bikwiye ubu rero twebwe turifuza yuko tuzokora uko dushobora kugira ngo irishira hamwe cyane cyane aba bashinga amateka baryo bamenyekane mu bihugu byose bigize kano karere.
Hano duciye dusozerera no makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwese abariko baradukurikira namwe mwadufashije kuyegeranya mwakoze kahindusabe ninjye nayo ko ndabashikiriza ndabike banuye naho ubutaha.